Désiré Bukeneza.
Turabaramukije twongera tubana ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abamenyesha makuru Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwimana bari The Games kuva kuri uyu wa gatatu. N'ingingo yabarekura vy'agateganyo mukaza kuvyumva mu ntango za na makuru. Bamwe banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura basaba ko amasango yama yatanzwe ku isoko nkuru ya Bujumbura igiye gusubira kubakwa yo kubahirizwa. Ni nyuma yaho inama nshikiranganji imenyesheje ko ibikorwa byo kubaka iyo soko bihawe ishirahamwe ryitwa Ubaka Landmarks. Murumva n'ici ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta Olicom ribivuga ko. Murano makuru kandi abanyagihugu bo mu Kayanza bashima ko batunganirizwa n'ikigo kijejwe gutanga impapuro zitandukanye guche unique naho akiri agahaze mu gukurikiza urutonde rw'abasaba impapuro zimwe zimwe. Mukanya nido nido ryano makuru
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Kongere tubahikaze murano makuru. Mumenyesha makuru Sandra Muhoza w'ikinyamakuru Ranova ari The Games kuva kuri uyu wa gatatu. Ni nyuma y'iminsi 5 hafashwe ingingo imurekura vy'agateganyo yasohowe na Parke Nkuru yegamiye Sentare isubiramo imanza ya Ngozi itariki ya 27 ukwezi kwa kabiri guheze. Ariko iyo ngingo itegekanya ko uwo mumenyesha makuru hari ivyo ategerezwa kubahiriza nko kutarenga intara bamwe adafise uruhusha rwujejwe amatohoza mu rubanza rwiwe. Ni inkuru tubaza Apollinaire Muzagara.
Nkuko biri mu rwandiko ruye kuri Sandra Muhoza umushikiriza amanza makuru akukira se ntaheso imwanza ya Ngozi avuga ko amurekuye vy'agateganyo kubera uwafunzwe yavyisabiye kandi ko abona ko bitubuza amatohoza ko abandanya neza atibagiye ko Sandra Muhoza igenje neza mu munyoro. Ariko Sandra Muhoza narekuriwe kurenga intara bamwe kiretse afise uruhusha rw'umucamanza amuburanisha. Asabwa kandi kwama yarengutse rimwe mu kwezi imbere y'uwo mucamanza n'igihe cyose bamukeneye. Muri urwo rwandiko rwo kuwa 27 ruhuma uyu mwaka wa 2026 Parike Nkuru ivuga ko ishobora kwisubira ko igihe umumenyesha makuru yorenga kuri izo ngingo. Umuryango urashima irekugwa ry'uwabo yaramaze imyaka ibiri iburamwe ukwezi kumwe afunzwe. Ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro.
Urakoze Apollinaire Muzagara. Sandra Muhoza akaba afunzwe kuva mu kwezi kwa kane mwaka wa 2024 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kubiba amacakubiri afatiye ku rukoba. Numumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana akaba yarekuwe vy'agateganyo kuri uyu wa gatatu nyuma y'iminsi 6 ingingo ifashwe na Parke Nkuru y'igihugu ikukira komine Mukaza. Akaba yahora afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Mu vyo ahamagariwe kubahiriza nuko ategerezwa kurenguka imbere ya Parke yamurekuye iminsi yose ya kabiri.
Isanganiro inami sumbi.
Bamwe banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura basaba ko isoko nkuru ya Bujumbura ikwiye gusubira kubakwa koko amasango yama yatanzwe yubahirizwe. Nyuma yaho inama nshikiranganji imenyesheje ko ibikorwa byo kubaka iyo soko bihawe ishirahamwe ryitwa Ubaka Landmarks. Abanyagihugu akabona ko ikwiye kubakwa ku neza yabo yikoreramwo hamwe n'ikigega c'igihugu co habombokera.
Bibaye ni byiza babishyire mu ngiro ibyo bari byiza kubera igihe kihaciye ni kirekire avuga ko isoko igira yuba
twibaza yuko vyova mu majambo bagashyira ibikorwa mu ngiro kubera igihe ni kirekire kirya kibanza kiko kirapfa ubusa coba ciho ciciriza igihugu amafaranga menshi si hariho abantu bashobora kuvuga ati boshobora kugikorera ko bakubaka ni benshi ngaba bafise imitahe mugabo umusanga imbogamizi ari nyinshi ziguma zisanga ziguma zizibiye byanka ko ibikorwa bija mu ngiro nk'akarorero tugiye kuraba umuzo wa Fabrice ariko tubwira cyumviro cinge n'isoko yokuba kwa tugashiramwe imitahe bamwe bamwe mugabo kugeza ubu ubona atawuzi ingene bizogenda niyo bizohera. Ni ibintu bibabaje cyane kubona ikibanza nka kirya cyankwa kubakwa kandi igihugu coshobora no kugifata mu ngiro kavuga ati reka tugikorere mugabo ukabona yandi hari hayanda magaleri ari karadu none habuzi igihugu kirabuza amafaranga ko tubona magaleri yandi aguma duga ku munsi ku munsi mugabo kirya kibanza atakintu na kimwe kiriko kiraha inyungu abene igihugu n'igihugu nibareke kuguma batwicisha mu menshi bagomba baduha amasango atabaho amasango no musi amasezerano yayo no musa amasezerano yayo birababaje birababaje nk'igihugu kirimo abantu bafite imitahe mugabo ikibanza nka kijya kikaba tetse ko kirinziriza leta
ege ico tubivuga no mvuga yuko ari kintu ciza cyane turashima iyo ngingo babagira abafate yo kutubakira isoko akarusho kari ku banyagihugu n'igihugu nuko ubwa mbere isoko ikihatu ari tumeze neza cyane twaradandaza tukaronka amahera ubu rero nitugiraho tudandariza tuguma tuyerera mu ibarabara urumvise ko kigarutse rero ibintu bizomera neza n'ikigega cy'igihugu kikaronkera ko yoko naco nyene ndaza ubunaco uko byari birekere ubunayo kiragaragara
nibaze yuko icyo cyumviro namba leta ibyemera bitera kujye kumo twe turi bene cyo irya soko ni bwacu tigezwa ahubwo none yerega ibyari muri iyo byari byo ibyo twakoye ibyarangurirwa muri iyo ni gwacu dupara dutebeje kubera twari tuzi yuko irya soko ari diligence cha yubakwa ariko nabo barashaka yuko yitokubaka ni bamwe bari kubagoba ku soko umwe ashinga nobuno nabonye soko ajya igomba yubakwa
abo bakebeje abo nabatanguye hena usanga atari bo bose bayinyatse 23 kabayuzuye dushima ico cyo kubayinyatse kabayuzuye teke yakwa gihugwa mana bene gihugu ikuru bako naho umva kawasho kwacikaboneka umuntu akaronka naho yikora naho asumya naho cyo dutwiye
tukivuga ibijanye n'ivyiyo soko ntibizokoroha ku isoko nkuru ya Bujumbura isubira kubakwa kuko uwo mugambi udatunganijwe neza bivugwa na Gabriel Rusirarongo yishiramwe Oricom gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ni nyuma yaho nkuko mwavyumvise inama shikiranganje imenyesheje ko ibikorwa vyo kubaka iyo soko nkuru ya Bujumbura mu kiringo c'imyaka itatu bihawe ishirahamwe ryitwa Ubaka Landmarks warongo yishiramwe Oricom avuga ko igituma imigambi y'iterambere idashika ku hangiro ari uko incabwenge z'u Burundi zitagihabwa ikibanza mu bijanye no gutunganya imigambi y'igihugu Gabriel Rufyiri abona ko hakwiye kubaha ibyigwa bihagije kugira ngo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ntibigume mu masanga dahera Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orcom
Oya nibishoboka nubonagira ndakubwire yuko bidakunda ndaguhe ibimenyetso nka bitashanga ibine bijya bintu bitazokunda Igya project izwe nibice bitanu. Igice ca mbere ni gice cyari gutwara bakibigira imiliyaridi 50. Bagize actualisation kubera la depreciation guta gakira ku ifaranga y'u Burundi ubu bageze ku miliyaridi 93. Icyo ni gice ca mbere. Ku byo bice bitanu, igihe bagira evaluation bari ku miliyaridi amajana 5, 550 miliyari. Hanyuma ndumva bigitugize ku miliyaridi 100. Hafi y'amafaranga baha Fabrice biciye muri cyake ndi bita Ubaka Nation urazi yuko bari bagiye barashiramwo amafaranga baravyo banze kwegeranya amanya bose bamaze yangana imiliyaridi 10 leta icitangamwo amamiliyaridi 20 ubu uya muri ya faze ya mbere dufise amamiliyaridi 30 kuba miliyaridi 93 zikenewe none farima tuvugishije ukuri numva ko ari bice 30 kwijana ibice 20% nibiraboneka none izo bice 20% niyo ndirazo cha bitanga uba karanze none urazi yuko igigize kane hatanguye Sino Africa haza amabanki hakurikira Ubaka Nation ubu tugeze kuri Ubaka Ranze ikintu kiri grave kibi kigoye ni inama shikaranganje zikorana ku bibi Erega twi mu bintu mego ni marivelisation. Umugambi wanze wa wige. Babanze barabe kugira ngo ibintu bishobore gufata inzira bari ku muntu abishoboye. Kandi ibyo bintu biri mu masekitere yose y'ubuzima bw'igihugu. Ibyo bintu byo gutatona mu migambi y'igihugu bizatugura ko dushobora gushika kure. Mugabo kandi ni inyungu zakagwe k'abantu ubona ko zije imbere gusumba inyungu z'igihugu. Ibi bintu rero bidahagaze. Tuzoguma turi mwivyo dusange bya bintu by'imbonokazoza y'igihugu. Bikuda mugaje zose bipfa ku kandi birapfa kukungene umuntu yize umuntu akibanza afise sinzi ko mubibona umuntu yize bavuga ngo kugira ibidiplome byinshi umuntu aca tera bikicujuje mugabo twese turabizi neza ko ufise byateye imbere byashize imbere la science abantu bize
tubandanye nano makuru bamwe mu bituri ikigo kijeje gutanga impapuro zitandukanye harimo n'impapuro z'inzira gishe unique mu Kayanza barashima ko batunganirizwa ku gihe ariko ku rundi ruhande harabasaba urupapuro rw'inzira passport bidoga ko bishika hakaba abaronka izo mpapuro imbere y'abandi bidakurikije urutonde rw'ingene bazisavye tubumviritse
Aite ameti abitwara isap passport gato kumbise ko zitosoka mu kwa kane abo mu kwa mbere ariko twumbise ko ariho nabo mu kwa kabiri bazirose abo mu kwa mbere tubajije badusiguriye yuko hariho nkabo ba depoje mu kwicenda nabo batarazironka kubera ukuntu ngo amadosiye bavangatirane tugasanga bahereye nko kwicenda gasanga bakore no mu kwambere abo mu kwicumi batararonka bisaba ko badutunganyiriza zikaboneka vuba ko twumvise ngo bizonyaruka ibyumwa urahomba cyane ko hari gihe usanga nk'abantu benshi babifite nk'ubuzi bwo ku modoka ugasanga wironkeye nka pike umva udafite cyangombwa kudasohoka
byaretse ukwezi pasiporo batubwira ngo no kurindira ngo hariho n'abazi komanzi bataraziroga dusaba ko bazadutunganiriza bivanye n'umuntu akazi akora hari igihe uba ukorera ku modoka cyangwa ugakora akazi bisaba pasiporo batayuvise akazi kaba gahagaze
yego twe twasabye muri uku kwa kabiri basabye pasiporo turacyarindiye ntiradushyikire ariko baratubwiye yuko tubatoza kubaza baratubwiye ko iri hafi kuboneka iyo dusaba yuko iyo tuje ngahayi tuba dukeneye yuko ibintu binyaruka bibaye ngombwa rero boza baratunyarukiritse ko natwe niho boza turitura kino kigo tunezerewe
cyifuza nyine nuko tutunganirizwa hakiri kare rero ushobora kuba ukeneye ati urugendo byihuse ariko ugaca usanga wewe umaze nk'amezi atatu ane wirindiriye pasiporo turabibona kuri bagenzi bacu itarasohoka mugabo ukabona umuntu ayirondeye mu kwezi kumwe ukabona iraje tuzi rero nyine biba byagenze ariko nyine icyo twosaba ni uko byonyaruka tu ku muntu uwo ari we wese kandi bigakurikizwa umurongo kuko bagiye barazikenera akaba ariko zigenda ziraza nicyo nosaba
ujejwe ibiro bijejwe gutanga izo mpapuro zitandukanye harimo n'impapuro z'inzira gishe inike mu Kayanza arabahumuriza akamenyesha ko kuva mu ntango z'uno mwaka hamaze gutangwa impapuro z'ingendo passport zirenga ibihumbi bibiri tubandanije n'ico kigo nyene ikigo rusange bita gishe inike mu ntara kijejwe korohereza intambuko z'umunyagihugu mu ntumbero yo kuronka ibyangombwa bitandukanye bitangwa n'abajeje intwaro hamwe no gukomeza imigendere hagati y'intwaro n'abakeneye izo mpapuro biri mu itegeko rishinga ico kigo mu ntara ryo kuwa 2021 Nyakanga 2017 ico kigo kijejwe kandi kwakira no gutunganya ivyahora bironderegwa mu gisagara ca Bujumbura iyindi mirimo ico kigo kijejwe tuyibaze Jean de Dieu Irakoze
Ingingo ya mbere y'iryo tegeko ryo mu 2017 rishinga ikigo rusangi gishe inike mu ntara imirimo kijejwe n'ingene gikora hisigura ku ico kigo ari kibanza cyo kwakira ibikorwa by'ubuhinga cyateguwe kugira cyoroshe ibyo gutanga impapuro zitangwa n'intwaro ni kandi gikorwa cyo gutanga no kwakira amakuru ajyanye n'imirimo ya leta ingingo ya kabiri tomora neza imirimo icyo kigo rusangi gishe inike kijejwe mu ntara muri iyo mirimo harimo guha abanyagihugu amakuru ajyanye n'intwaro mu kubaha amatangazo n'impapuro za ngombwa ziva mu nzego za leta mu ntumbero yo gukomeza ukakirwa neza birondegwa kwakira no kwereka abavyitura aho ibintu bibarizwa kwakira no gutunganya impapuro zahora zironderegwa mu gisagara cha Bujumbura gukurikirana impapuro zasabwe no kubahiriza umwanya wo gutanga impapuro zasabwe ingingo ya gatatu yerekana ko icyo kigo kijejwe kandi korohereza ababa mu ntara basaba impapuro zitangwa n'imirimo ya leta gifise kandi uruhara rwo kwegeranya ibyo abanyagihugu biteze mu bijyanye no kubegereza imirimo ya leta kugira muri kazoza bifatigwe ko mu kuraba ibyo hinyanyugwa muri icyo gikorwa ingingo ya kane itomora ku icyo kigo kirimwo imirimo ikukira ubushikiranganji impapuro zahora zisabigwa mu gisagara cha Bujumbura
Jean de Dieu Irakoze mu Rumonge amatata janye nibibanza mu isoko nkuru yo mu gisagara ca Rumonge azotorega umuti burundu ari uko iyo soko yaguwe Augustin Minani mu stantire wa commune Rumonge ni wabivuga hari mu nama yamuhuje n'imvukira n'abarangurira imirimo imigambite y'iterambere nako muri iyo commune ku munsi w'Imana ni mu gihe bamwe mu bavuga ko biyubakiye ibibanza mu nyuma baravyakwa bihabwa abandi bakomeza gusaba ko bisubizwa inkuru dukesha mugenzi wacu Jean-Pierre Misago
ikibazo cyo kumenya ryari abavuga ko banyazwe ibibanza mu isoko nkuru yo mu gisagara cha Rumonge bigahabwa bari babipanze kandi ariyo bavyubakiye bazobisubizwa bamwe mu bari bitavyo nama bakibajije bagihawa kanya ko kwidondora Kuri ico kibazo Augustin Minani, mustanteri wa komine Rumonge, yizeza obadandaza ku inzego bagituye zizogitorera umuti. Ariko ivyo bitaraba, mustanteri wa komine Rumonge avuga ko komine ifise integuro igeze kure kugira ngo iyo soko yagugwe igeretswe gatatu, gutyo akavuga ko ivyo bibazo by'abanyagana ibibanza bitazosubira kuvugwa muri iyo soko.
Kafashe umuhando cy'ubwirinzi kugira ngo isoko twayagura, tuti kuko rwose n'ubuhendukene bw'ibibanza uri mu miterera ibibazo, ni isoko igeretse gatatu, hanyuma iyo bibazo byose by'isoko cyo turi mu muti. Ariko turi kwitabaganye kujya muri turi ntara baza kumuka umutenyenya, icyo kinyarutse ari byiza nk'iterebye ndazi yuko abo mwituwe nabo nyine bayifashe mu mwaka kandi inyishu zoboneka.
Ku bwa bamwe mu badandaza berekewe n'icyo kibazo, ni byiza ku isoko yagugwa ibanza byo kudandarizamwo bikagwira, ariko ikagugwa babanje gusubizwa ibibanza byabo bavuga ko baswe ku karenganyo. Jean-Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Vugundemeshe.
Ugutanga igiturire kugira ngo utunganirizwe mu byo warufitiye uburenganzira biratuma hakwiragizwa amajambo bibugwanko bigasigurwa na Gaspard Kobako akurikiranira hafi bijanye n'intwari ibereye. Uko ni nako bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Rusororo muri komine Cibitoke babivuga, aho babona ko bishobora gutuma haduka indiane mu kibano, bagahanura abasaba igiturire imbere yo gutunganiriza abandi guhindura iyo ngendo. Imvugo iremesha na Mireye Kanyange.
Ndamusaba ikigongo nyene ararahira ibihumbi 10 ndabitanga.
Uco umuntu afite uburenganzira igihe aje kukirondera ntakironswe. Ni bya bindi bitere.
Baba ku mutumba Rusororo muri zone Kiramira komine ya Cibitoke bavuga ko iyo hatanzwe igiturire hari bimenyetso bivyerekana baravye bagafatira kubibera aho bashitsa maso.
Dufate nk'abantu bariko baraburana. Wewe ukaba waruzi kuri kuraburana mukuri kandi ukaba wumva ko mu gihe wari kuraburana urubanza rwawe rwagomba rugende neza, bagomba barucishaho rubereye, hanyuma mu nyuma mu gihe bagomba basome rubanza ukaza wumva nambe wari wumva wagombutse yinde ukaza wumva urubanza rwahindutse niwe utsinzwe kandi waruzi kuzotsinda warunzi kuri mukuri.
Nta kintu nakimuzoronka gutyaze kubikora ku mufugo uvuga ati mwana wa mama ehe uri mugenzi gakaka mbere numvise barahinduye nguna manyini ndatanze amanyini te uzotahuko uzoshaka uzomare no kwitse mu nzira ugenda ngejeja
je najanye umwana ku ishuri bari bavuze yuko umwana mu kumwandika bamutangira 3000 mugabo umuresponsable waho ambwira ngo atari 10,000 ntago ndamwandika. Ndamusaba ikigongo nyene ararahira 10,000 ndabitanga.
Abo banyagihugu bashikiriza ko iyi giturire gitanzwe kugira ngo umunyagihugu waronke ibyo afitiye uburenganzira ngo bishobora gushikana ku majambo mabi acanishamwo.
Iyo hari wigiturire nayo majambo ahaba kubera wa wundi avuga ati narenganyijwe, naho bamubwira ati reka kuvuga amajambo arayavuga kuko abafise abayumva nawe ko yarenganijwe urwanko rucarunaga mu mutima agenda acira gatsi wa wundi ati nsinzwe kubera afise amahera urya kasanga nawe agenda cagatsi.
Uco umuntu afite uburenganzira igihe aje kukirondera ntakironswe ni bya bindi bitera inzigo ukazosanga kubera haguze habonetse umugumwe w'abantu bateye imbere abandi baranweshejwe barakubititse bakiyumvira kuza kongera gufata ibigwanisho bakongera gasoma mashamba bakaza guteza intambara mu gihugu.
Kubwa Felix Hakizimana arongo uyu mutumba wa Rusororo ati inkurikizi ni nyinshi kandi zituma ikibano gicanamwo.
Inkurikizi ni nyinshi nisunze muri akarere ndongoye. Iyo hamaze kubaho ukurenganywa kwa bamwe n'abandi bikomotse gutangirwa igiturire, haraba inkurikizi iyo bageze mu kibano kuko hampande yuko bashobora kwitana abarozi hari n'igihe baca batangira kuvyigisha mu bana. Umuntu atangira kubwira abana biwe yuko kanaka ari inkozi y'ikibi yamugiriye nabi, ko baburanye mugabo arabura ukuri akagenda yerekana yuko ari inkozi y'ikibi, bigaca bituma rero ikibano haba gucanamwo hakaba amajambo menshi insaku, rero baca haba ikibano kibi.
Gaspard Kobako akurikiranira hafi bijanye n'intwari ibereye aremeza ko itangwa ry'igiturire kubabwirizwa gutunganiriza abandi rituma haba imvugo zibibugwanko.
Iyo abantu batanga ibiturire iracanisha kwa abantu kubera kuko uwagitanze agenda arakwigamba harabugwikeka harabaguteranya harajuruntu runtu bigatuma abantu bacanamo abagirewe nabe batangiye igiturire bashagira ati twebwe twigorewe ka tuje hamwe abantu rero barashaka kugira imigwi bagira bati erega twebwe ntacho tucera ngo tuje hamwe twigwanire
Bombi bagahanura ko abajeje gutunganiriza abandi bo bikora atabiturire bisabwe gucyo bagakinga ikwirakwizwa ry'imvugo zibibugwanko bakubaka ikibano
Mireye Kanyange naha makuru twariko turabashikiriza aci yagarukira murakoze mwebwe mwese mwumvirije ano makuru mwandanye mwumviriza isanganiro